muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, kandi aho muri hose muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Na makuru icyorezo cy'indwara mu nkoko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda imaze guhitana izigera ku 300,000 mu byumweru bibiri gusa.
Ntabwo ari icyorezo cy'indwara nk'uko tuvuga izindi ndwara ziza mu nkoko, ariko iyo agumboro tuvuga ni indwara isanzwe iba mu gihe utakoze izo pratike zo kuba wakingira ku gihe kandi ugakoresha urukingo neza.
Uyu ni Fabrice Ndayisenga, ni umukozi mu kigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi kuri iriya ndwara rero y'inkoko mu karere ka Rusizi. Naho mu Burundi, Leta yaringanije amafaranga abanyeshuri bishyura aho biga. Nkuko maze kubibabwira rero, mu Burundi Leta yafashe icyemezo cyo kuringaniza amafaranga abanyeshuri bishyura ibigo bigamo, yaba ya Leta yaba abikorera utwabo. Remunzimana araduha iyi nkuru.
Iryo tegeko nshikiranganje ryatewe kumukono n'abashikiranganje babiri, uw'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana na Janvier Ndirahisha arongoye ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga. Rishinga amafaranga abanyeshuri bagiye kuza barariha kugice mu mashuri akukirwa ubushikiranganje bubiri, kuko harimwo n'amashuri y'ubuvuzi Ecole Paramedicale mu Gifaransa. Nkuko biri muri iryo tegeko, amashuri shingiro atagira uburaro, abanyeshuri bazoriha amafaranga 700,000 ku gice, mu gihe amashuri shingiro afise uburaro, abanyeshuri bagiye kuriha amafaranga y'ishuri 700,000 hamwe n'ibihumbi 36 vy'uburaro ku gice c'ishure. Ni mu gihe muri ayo mashuri y'uburaro ku mwaka umunyeshuri yahora ariha amafaranga 35,000. Kiretse ayo mashuri ya Leta mu yabigenga afise uburaro, ayasanzwe ntazorenza kurihisha amafaranga 300,000, mu gihe ayabigenga akomakomeye umunyeshuri atazorenza kuriha amafaranga angana n'umuriyoni ku gice cy'ishuri. Janvier Ndirahisha, umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga, yemeza ko iyo ngingo ije gukuraho ubusumbasumbane bw'amafaranga yatangwa mu mashuri.
Intumbero nyamukuru ni uko basanze cyane cyane mu mashuri ya Leta basaba amafaranga atabona icyo bisunze, ugasanga hari amashuri yubatse neza afise ibikoresho n'ayandi kumbure yagatunganije neza. Rero amashuri twarayaciye mu migwi, turavuga tuti mu uyu mugwi amahera y'ishuri batorenza n'aya urose rero utandukanye. Turavuga kandi n'amahera abanyeshuri batoja mu ndaro bazoriha ku gice kimwe cyose.
Mu ishyirahamwe ry'ababyeyi babona ko ayo mafaranga ari umurengera na rya hasanzwe hari ubukene mu miryango. Edouard Ndikumasabarongo y'ishyirahamwe ry'ababyeyi b'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza abona ko iyo ngingo izotuma abanyeshuri benshi baheba kwiga.
Ibiciro by'ibintu byose byamazaduza umwanya wose, mugaca wibaza rero ayo mafaranga aho yova, cyane cyane aho mbuga ku bakozi. Mugabo hariho abandi bobo aragahomera bunwa nk'ibyerekeye abantu bato bato babiri imizi ngena boronka amafaranga byovyo agahomera bunwa kandi buri mu gihugu buraboneka hose. Kwaka amafaranga ya interina angana gutyo, kwaka amafaranga y'ishuri angana gutyo, birateye ikigongo kuko abantu benshi bazohiwe amashuri kuko nta buryo nabukeyi basigaranye, nta buryo nabukeyi bazoba bafise bushobora kwigisha abana babo.
Uyaserukira ababyeyi asaba ko iyo ngingo yosubirwamo hagashingwa amafaranga ababyeyi bashobora kuronka, kuko na kare bakiriha yahora hari abareka kwiga kubera ubukene.
Ntibatubaza, iyo tuba tubajije naho twagira tubabwire tugasanga icyo twavuze si cyo gisohotse. Dusaba yuko nk'ikintu nk'icyo gisubirwamo amafaranga akaba make cyane, akaba nk'uko yahora, kuko nako yahora nyine byahora bibananira kuyaronka. Kenshi na kenshi abana bakabirukana, hariya babirukana nuko ababyeyi baba bayabuze. None ubu dusubijemo ayandi mafaranga yuko bya Leta yadugije, urumva ko ibintu bidafashe bidakunda yuko umubyeyi ashobora kuronka icyo atanga.
Iryo tegeko rirashinga amafaranga 500,000 kwariyo azorihwa n'abanyeshuri biga mu bigo by'imyuga nayo mu bigo nkarishabwenge. Umunyeshuri azoriha amafaranga 10,000. Ku bijanye n'amashuri yigisha iby'ubuvuzi, iyo ngingo ifata amashuri afise uburaro, aho umunyeshuri azoriha yangana n'43,000 ku gice, mu gihe muyabikorera utwabo umunyeshuri atazorenza kuriha amafaranga 160,000 ku gice. I Bujumbura, Remunzimana, ijwi rya Amerika.
Mubugarama mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda inkoko zatewe n'indwara imaze guhitana izigera ku 300 mu byumwe bibiri byonyine. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye na bamwe mu borozi bizi nkoko mu Bugesera.
Aba borozi bibumbiye muri koperative ebyiri z'urubyiruko mu mirenge ya Bugarama na Muganza yombi yo mu kibaya cya Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda zikora ubworozi bw'inkoko za kijyambere. Baravuga ko inkoko zabo zatangiye gufatwa n'indwara mu matariki abanza y'uku kwezi turimo kwa karindwi, ariko bihera muri Bugarama aho ku munsi wa mbere wonyine inkoko zirenga 200 zahise zipfira icyarimwe, nyuma izindi nazo zikomeza gupfa umusubirizo.
Inkoko zatangiye gufatwa ari kuri tariki 5 tugiye kubura mu gitondo tubone inkoko 60 zapfuye mu gitondo. Kuko dufite veterineri w'umurenge uzikurikirana nawe akamenya ko inkoko zabyutse buri munsi ndabyena ndamuhamagara ndamubyutsa mu gitondo ndamubyera vito. Kwege twagize ikibazo ku kiraro ngwino uturebere ngo kimeze gutese inkoko zapfuye hafi zingenda ndamubya inkoko 60 ngo ibyo se birashoboka. Ahageze nawe akubitwa n'inkoba nyine arebye inkoko asanga zapfuye, turabaza tuzihereze rimuxi na minota tari turebe nimba ari cyo byakiyongera. Twarangije gutanga amazi n'udukuramo izindi nkoko nka 200 n'ubundi nazo zapfuye n'ubundi.
Mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri indwara imaze yadutse, imwe muri izi koperative yari yoroye inkoko zirenga 2300 basigaranyemo izirenga gato 200 zonyine kandi nazo nta cyizere bafite ko zirokoka. Ni mu gihe indi nayo yari ifite izirenga 1400 muri zo zamaze gupfa. Aba bavuga ko mu gufatwa zigaragaza ibimenyetso by'akanya gato ubundi zigahita zipfa.
Irajunjama yamara kujunjama ntimwe n'amazi ikahita iguma ukajya kubona ukabona kidimbye asiga kubitagura imibyerika basi kahita karapfa nta kundi gutyo kagapfa. Ariko amanoze matoturi yayo kanye gasohora yasaga ari nkimeze nk'icyatsi ugasanga hamwe n'umweru.
Abanyamuryango bizi koperative bavuga ko bari bishyize hamwe nk'urubyiruko rukirangiza amashuri ngo bashobore gushakira icyabateza imbere muri ubu bworozi ndetse bakaza kuboneraho n'inkunga ya Leta, ariko kuri ubu bari mu gahinda kenshi ndetse n'igihombo ni cyose.
Tugenekereje naho ko twaziguze naho zari zigeze ntizari zibuze gufata nko muri 60 gutyo zamuka kuko zari zigeze kure.
Ahantu twari dufite twashakisha kuburyo twakiteza imbere kuko nta kazi twari dufite, nta n'umuntu wari ufite mu akazi muri koperative cyangwa afite akandi kazi ku ruhande. Twese twabaga mu kiraro na n'ubu waruje bamwe bagiye no kuruhuka iriwe kuduca intege nkuko n'abanyamuryango barebye nyine baza ku kazi gusanga n'ubundi bacitse intege.
Mu gihe hari bamwe mu borozi babanje gukeka ko iki cyaba ari icyorezo cyadutse mu nkoko nk'ibindi byagiye byaduka mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo, inzego zishinzwe ubworozi aha mu Rwanda zirahumuriza borozi haba ha muri Rusizi ndetse n'ahandi mu gihugu zikavuga ko ibyabaye kuri aba byaturutse ku kudakoresha inkingo uko byagenwe. Bwana Fabrice Ndayisenga akora mu ishami rishinzwe ibikomoka ku bworozi mu kigo cya Leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi aha mu Rwanda kizwi nka RAB.
Ntago ari icyorezo cy'indwara nk'uko tuvuga izindi ndwara ziza mu nkoko, hari nk'indwara tuvuga ibiguruka, iyo ni indwara y'icyorezo nta mukingo ruhari nta n'ukuyirinda ruhari. Ariko iyo agumboro tuvuga ni indwara isanzwe iba mu gihe utakoze izo pratique navuze zo kuba wakingira ku gihe kandi ugakoresha urukingo neza.
Nubwo inzego zishinzwe ubworozi zishinja ababorozi uburangare bwatumye bagwa muri icyo gihombo, bo bavuga ko buri kimwe cyose basabwagaga bagikoze kandi ibyo babifashwamo n'abakozi bashinzwe ubworozi mu mirenge batuyemo.
Ari ubuyobozi bwacu ba veterineri badufashaga natwe ubwacu tugakora nta burangare bwari burimo ntabwo.
Ngiye kucyanze igiti umuntu avuga ngo ni uburangare ntabwo twakwemera. Kereka wenda iki bari cyorezo kigaragaye nk'abatekinisi bakatubwira ntuhendura urukingo ntago mwigeze mu rukingira aho nubwo ari uburangare, ariko inkingo uko dufite kuri kalendereye twarazitanze.
Kugeza ubu inzego zishinzwe ubworozi aha mu Rwanda ziravuga ko indwara yiswe gumboro yateye mu nkoko z'ababorozi bo mu kibaya cya Bugarama itavurwa ku nkoko yafashe, igikorwa ari ukuvura ibyuririzi byayo harebwa niba hari nkeya zishobora kurokokamo kuko ikwirakwira cyane mu boroye nyinshi cyarimwe. Ntizatubwiye ikigero yibasiraho ubworozi hano mu Rwanda uretse gusa kuvuga ko umworozi wese woroye kijyambere ashobora guhura n'icyo kibazo mu gihe atakingi inkoko z'uko bikwiye nubwo ababo mu kibaya cya Bugarama bo batemera ko ariko byagenze. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murika, murikirukuri.
Ubuheruka muri Murikirukuri.
none wataye ikombora ibindi byose wasanzaje bimwe hari ibindi hino
vya biratu vyanje ndabibutse
yubwiye ko izayizi zawe wari wambaye hirya yejo
ibateruye bijya nyine wangu nari nabimeshe ndavyandikira imbere y'inzu aho rero nta n'ukwezi nari ndanyimana
mwama mwami
nabigura umutipe umwe mu motari yabikuye hari ibugo
yumvire neza yumvire neza irgaho sanga waravyanu yabika mu nzu
mureka mureke rukuri
aso era bikikirato cari icawe
wapi ni cari gwanje nani no gusha cyo cyune cyanahiye
urazi none ivyo ari byo byose ni bamwe baba baturira bagitaye ngaha bariko barahunga
yo gwaga ikirato no kurinda kizi
rahira
ego mwami naramubonanye kirato gisa ukunyene
mwami
nukuri
oya banzura be neza muhungu ntuhave wihe
wapi sinihenze iki kirato ni ca mwami
none wumva tukirondera ibindi vyagirije ivyiki iruka ibuvuge ku gipolisi hakirikare
Zahavuye bigenda gute
Karibu kadidi.
Ego murakoze.
Mbe basha kutambiye kumva ngende barabatware ngo nteri bitongati.
We brigade nawe. Ko kuva ryari gahemwe nsigaye nteregwa bitongati.
Erega wowe nuko wicisha bugufi. Eh nahandi ho ha kumutumuri president.
Ewe wa president.
Karibu none gatebe icanga.
Ego murakoze.
Kabo. Ugo meze neza.
Kubera iki?
Ya, cyadabona ko ari kintu kitameze neza. Burumengo urajonje goye. Uragwaye?
Eka singwaye. Ngira nakazuba kanciye ko.
Oya, ndabona kutameze neza. Ndabona kutameze uko wahora. Nibiki none?
Nanone je nakomera. Ya birungu ryica mba narapfuye.
Benye ne. Mucuze ntagakuru.
Acagore hari ikambi impunzi
ari kuvema none acakuriki hariya natagaruke mu muryango ahi rusanga maro n'umutekano birinze ko cyese ndavyumva huko
burya biragoye chef
bigoye gute none wo kuri ngaha ubona wo bahiki
ega brigadier umutekano wa mutima w'umuntu none hubuho nivyazibera byaravyunyuye
amakayizo razokwamaho ariko twese tuvuga ko yatamutekano hari
mugabo kumbure ngira no kubona gushika uyu munsi atakiramenyekana kubishe zibera ngo mu gipolisi mutubwire amatohoza ageze ndavyo nzi mugabo navyo nyene ngira biratuma abahunze bumva batunguka
ya wasibiye mananganza rukuri ndibaza gukora amatohoza ari nko kuja kugurira amateke mu isoko
oya mugabo ngira mwantahuye nabi brigade
ya no ifo ko mumenya ko gukora amatohoza ari igikorwa gisaba umwanya
kuri turabizi ko muri ko murakora ibishoboka byose
nimutureke rero dukora akazi kacu
gusa nyene urumva ari hamwe byo babishoboka ngira abantu bamenye aho muteje amatohoza nabo borema bakumva ku bintu biri ko biratera intambwe
bon mu bisanzwe amateka arambuza gushira habona ibiri mu dosiye ikiri mu matohoza mugabo wewe ndabikubwira ndazi ko utazomeni banga
mbega yimwe no rimena gute ko najewe no banda byimeneye
gushika isaha amahirima tumaze kwegeranya yerekana ko zibera yaturiwe
mana yanje urumva rero ryabaye isanganye mbega ni gasore
wesha we ni biki gushika winja mu biro
chef muramba barana nabonye ntorindira ninde bakeneye byihuta
Mandazi ya moto, beichini, beichini, mandazi ya moto, mukuwe mumalize wete viko trevu tamu, nimuze mshore.
Kori?
Naam.
Ijo ni vitumbura.
Ewa, ana ni vitumbura, karibu, karibu.
Ijo vitumbura, mtu anana virashush.
Chane gosu, viko moto kabisa.
Kani vituku hiyo tuwesi, mata nirebo osi, mata niregaha.
Karibu mre, viko vitamu sana.
Oya mbenda hindu ye.
Hapo
sana. Maza kwanza, ubahewi tatumita tumu umwe. Mungwe tatumita.
Nyotirie musashe? Ndabashiria misashe, hapa ni sawa kabisa.
Misashe hii, tumichana hii. Na hote misashe ngaho. Chanariho ngaha anye. Kiri.
Wajama, wajama, mungoye, 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 mungoye kwanza. Mbibangoye, mbibangoye, mbibangoye.
Hello. Ah, the can I come home when no guess Seraniba? You come on hot about them, catch who? Eh? I get up hot. Oh, and now it is in the hill. I hold no job with someone's own demo. How do you tell Munda Wundum that I see? And what's your John? Ah, poor. Ah, the caricature in the hat squid. Don't go out. Here we. You got your now what's going to be gear. Eh? Utamu Grinzo, we call a hook tea. Chip him a bibber and juk, knackers and so from the Gaheva. Here go from. Hello? Eh? Woman, it's on. Egos. Sa? Ah, okay. Reka, I can't do your hand to Vugan. Quick one has scissors. Ego. Oya, Natch, Natchans of Hiranja, Mizakazikari. Who has never shaded? Okay. Sa mix, Saura, Kota Chan. Ego.
Now, Gizan Yako.
Kinyota. Now, match. What did I know? You need a sukaya?
Eh,
sukaya, you chop in your
haya. Eh, chupana got to come, you go for more cousins and then.
You're a stunty.
Candy little, and Yakuba. Oh, Valero, needy when the shark could he get no hint.
Eh,
and then you go, Marcus.
What is it?
Eh,
well, he knew it.
Hari nazi ko mukampanya kubaho. Yego. Ni bikoresha naje nabizanye.
Yego. Nibyo bone ntangura. Mushaka zinya bakiwewe.
Eh, sanswe. Jewe nagira ubonye bikoresha waciwe imenye.
Kinyota
nawe sanswe.
Ndavye ubumenye mfise jewe.
Aha. Ako kiwawe niko nari gushobora neza.
Utiki
mugabo ntacyo. Ntacyo. Ikanzo kora kubuzam.
Jacques knew that. But ta, oh shit, nakazi kari ga. Ke, deke, deke. Tira mo biru.
Ke, deke. You are a hero. Aho yakuba. Murakoze cyane.
Muziki.
Murakoze cyane yakuba.
Ugo wowe umvise neza kugiye.
Imani baheza gira kwa sero.
Kinyo, wowe umvise neza gira kugiye.
Eh, emwe yasha.
Wabyumvise
neza mufite.
Ndakubiye ngwi.
None gahi.
Ni mufite wakazi ndakarose. Je wone ko ndakubiye je John. Ndakubiye ko takazi kari. Kandi gapo. Ya kumvuga. Ke, deke.
Jewe byari bigoye muhungu eh byari goye gube uribagiye ko nafunguye cyagatekanyo cyabimvira ntiyo ndabijamwo umunyu makaduka mwinduru polisi kansanga ndabirimo ubu ndari guca mfungu wa zero ipu uko nukwikurayo
no gutarakajamwo shango w'umusuhero wako
eh sha mugaho ivyo twivugisha byose twahabereye imbwa
twamenje
ashi
None ko twageye hajya tukarorera kuri bari ko baramurenganya tubona
bibaze
ariko ni hagira ico tuvuka umba rutandukaniye n'abamuririye bitumbura
sha amavuta ya moteri yashaje kwe no kuyahindura reka turaye bujinatso pigasha ziracameze
neza nami nami uratona kurondereye
nibiki Agakuru sundonye.
Nyaruka reho tugende.
Tugenda tujaye.
Nabonye umuntu wangu. Ashobora kugubwira ibya zibera. Ingo tugende.
Byakweri yari umubonye.
Urumva? Naciye hagi imbere ya Centre de Santé ngiye ku kazi.
Aho?
Nzabona umutipe umwe wibuvunye. Yari yaje na muri evento doye kwa zibera. Tugende.
Nivyo wari?
Nukuri namubonye. Hama cyane yumvira ko aja kumuraba mukavugana. Petete rahe naho wosangara guhaye mucu.
Ari, merci sana wangu. Urakoze vraiment. Nukuru umwana mwiza no kuri kw'Imana.
Eh, mbere none kumenga ugomba kubigira birebi.
Ya, noya n'ugushimira gusa pega yemwe.
Hey. Uha butangura kwibwira byo wibwira ngo je ari sindembe kugufasha muri bijya bintu.
Ipu.
Nibi ndabigize gusa. Kubera nabonye uri mu guturubura kubera bijya zibera yakubwiye.
Nacho basa urakoze no kumbabarira ko nuhava nturuhura. Sivyo?
Chagaha rero tugende ko busanga yaki akagenda nakati kawe
reka nugare tugende urira none tugende
okay
eh
yoma
eh ego ni jeyo
yo mwami
polisi
ni biki
mufate
ni biki
mwami uya mwami yagiziki mwami yagiziki
Kurushe ntaruhuka mwami yaragize ngo arahevye araronka umu muco kubyazibera none igipolisi kiramuhagaritse nanuko amubwiye nico amufatiye none gahemwe byo bifitanye isano na cakirato baturaho zinzu ya zibera mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubanaye twasomera interano mwashikirije ku gice geruka ariko mudukundiye n'ubu tubanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe
Funderi niyemereye muhehe ko yitabanyabugo imbeba mukumwereka ko nawe bamwise imbeba bibabaza ari nkawe ari kumubwira iki muhehe ariko yitabandi bikoko
Uwambere dore ko uyu munsi twa Evine wibugendana yagize ati muhehe ico no mubwira nuko yo hagacira abantu akareka kubita ibikoko nkuko nawe nyene byamubabaje igihe babimyita
Undi yagize icashikiriza ni Emmanuel munyeshure kuri kaminuza y'u Burundi akaba ari muri campus Mutanga agira ati muhehe ico no muhanura nuko togeranya abanyabugo n'imbeba kandi ari abantu nkawe ikindi no muhanura nuko umuntu naho muwa mudahuza aguma ari umuntu ngo kuko iyo mwitanye ibikoko inkurikizi zishobora kuba mbi cyane
Tuwananize kuri Kristi abanya nkunda nawe yagize ati fundere ni umuntu w'umushinga ntahe kubona buza muheye kwita abandi ngo ni mbeba atari nka jewe no heza nkamubaza itandukaniro ryo bariri hagati yiwe nabo nyine ari karita imbeba nkongera nkamwibutsa kwabo yita ibikoko ari abantu nkawe baremwe n'Imana
Meraki masiri kabanga na wagira ati muhehe nari kumuhanura nkamwereka ko kugereranya abantu n'ibikoko atari byiza atakamenya ko iyo yisa abandi ko ari ibikoko kubagerera nabi ari bisanzwe kuko uba wamaze kubaka gaciro k'abantu
Hari n'abandi mwatwandikiye mucije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook aho turabona nka Shadrake yagize ati muhehe nari kumwereka itandukaniro riri hagati y'ibikoko n'abantu nkongera nkamwereka ko abanyabugo bafise umubiri w'abantu nkawe ati kindi no mumvisha neza ko ndomboro ivyo yamukoreye bitoca bihogwa abanyabugo bose
Fabien Jean Junior na wagira ati Fundeli ndamushigikira cyane mu manuro ziwe akunda guhugwaruka ati hajya Fundeli ko yahanuye muhehe ko atogumagereranya abantu n'ibikoko yakinze ikintu kinini cyane ngo muhehe rero no mwereka ko umuntu uguma umugereranya n'igikoko niko n'agatima muntu kagenda kagabanuka kuri abo wita ibikoko mu nyuma bikaca byoroha kwagirira nabi kuko uba wamaze kubambura umubiri w'abantu ukabambika ibikoko
Bertrand Ingabire nawe ni umunywanyi wa murikiro kuri wo kumuhweza mu Rutovu mu ntara ya Bururi yanditse agira ati kubwanje nari kwereka muhehe ko kugereranya umuntu n'igikoko bituma agira gashavu ati mbere iyo hatabaye abamama ugasanga ararondeye no kukwivuna ati no kongera kandi nkamwereka rero ko byiza tworeka kwitana ibikoko kuko ivyo ari isoko ry'umubano mubi mu bantu
turangirize kubura aba banywanyi barungitse ubutumwa bwabo kumuhora otapa turavuga nkarise mu ntara ya Karusi neza na neza igitaramuka nabatingira mbire muhehe n'abameze nkawe ko kugereranya abantu n'ibikoko atari byiza ngo kuko nawe bakugereranije n'igikoko ntiwuryohegwa ngo nakare icyo udashaka ko abandi bagukorera ntugagikorera abandi
ubundi jije ubutumwa bwiwe kuri WhatsApp ni Ndayisenga Philibert asanzwe ari n'umwarimu w'ishengero Eglise Vivante y'Inyabudiha muri komine Vyanda yagize ati muhe nari kumubwira ko adakwiye kugereranya umuntu n'igikoko una cyane cyane akareka gufatira mu kivunga ngo kuko sabanyabugo bose bamukoshereje
turangirize kuri Diane na bagira ati muhehe no muhanura ko yogabanya karimi kavuga nabi ngo kuko abantu twamadukeneraniye hari n'igihe rero byoshika ugasanga aburi kuri iti bikoko ari bo bamutabaye mu bihe bigoye
Lekini ya numashikirije tuzigarukirize ngaha ubunaho tubandanye twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira
Turumvise ingene Fundeli na mugenzi we biyagiriza ko ataco bakoze ngo babuze bamuhehe kujya ibitumbura vya kuri kuko umwe wese yagumye arindira ko abundi yogira icakoze bibahaye ikihe cigwa ndasubiramwo Turumvise ingene Fundeli na mugenzi we biyagiriza ko ataco bakoze ngo babuze bamuhehe kujya ibitumbura vya kuri kuko umwe wese yagumye arindiriye ko abundi yogira icakoze bibahaye ikihe cigwa
Mubandanye mutwandikira inomero murazizi ni 75 amajana 888 950 canke naho kuri 61 ubusa 903 mushobora kutwandikira ku rugo rwacu rwa Facebook canke mugacisha ubutumwa bwanyu ku muhora wacu wa WhatsApp numero ni 61 ubusa 903 eka n'ubishaka arashobora kwama yironkera igikino muri kirukuri kuri WhatsApp kundwi kundwi twandikiye ubutumwa kuri iyo numero ya 31 ubusa 903
reka turangize rero tubibutsa ko cyari gice cy'amajana 557 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cyari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru agiye ku musozo wayo mbibutse gusa ko hari indwara yateye mu bworozi bw'inkoko mu Bugarama ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda iyo ndwara imaze guhitana inkoko zirenga cyangwa zigera ku 3000 mu byumweru 2 gusa maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza andi makuru araza kubageraho saa moya n'igice murakarama